Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Niteka ridasanzwe kuba kumwe namwe nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga kigira 49. Mugambi wa RT Internationale for Institute na Internews. Mugambi wishinze gutore n'inyishyu yihuta ikiza coronavirus mu bihugu by'ibiyaga binini ari byo Congo, Rwanda, Burundi hamwe na Tanzania. Kuri mikroni Pascal Ndayishimiye. Yagaye uno munsi tuyihere murongwe aho ikigo mpuzamakungu cyitaye impunzi hasere cyatangije kuri uwa gatatu igenekerezo rya 11 mu nyonyo y'umwaka isuzuma ridasanzwe ku buryo bwa biometri ku mpunzi zose z'Abarundi zibarizwa ku butaka bwa Congo. Icyo gikorwa kikaba kijyanye no kuvugurura intonde z'impunzi, gutanga amakarata y'inzira n'ibindi. Icyo gikorwa kikaba cyari gutangura mu kwezi kw'icumi ariko kikaba cyabangamiwe n'ibikorwa byo kunyuruza abakozi b'amashyirahamwe atandukanye. Nyuma y'indwi zitatu igikorwa nk'icyo nyene kizoba mu ikambi ya Rusenda. Abarundi begeranirijwe ibyegera ku mvo zikiza coronavirus barasaba leta ya Congo hamwe na hasere kubarosa ibyangombwa by'impunzi cyangwa ngo babafashe gutahanwa mu gihugu cyabo. Abaharugwa mu majana bari mu ako gace bakaba babaye mu buzima buteye agahinda
nk'uko bimeze nk'agenda ngo abarefugee. Icyo nasaba nk'uko nk'abarongoye inkambi cyangwa abarengoye abarefugee muri Congo boda kugira icyo hano kubwegera nabo bakadukubitira ko bakaraboba ubuzima tubayemo ingene twaba tumeze aricyo badufasha bakadufasha cyane cyane nk'atwe tubaye ngaha nko kuba muri zo demire kenze buri ngaha ariko tuba mu buzima bubi. Hari habahohotegwa, hari habagira ikikumva y'iki gihe, hari habafise ibifomo, hari batabifise. Icyo twosaba bobona yuko bodushyika ko natwe tukagira iki bamwe bamwe bakoranga ibitambulisho byabo abakeneye nabo bakabagira iki bakabarusubiza bakajya bajyana mu makambi nk'uko abandi babayeho. Abasaba ushaka guhunguka nabo bagahunguka n'iryo isabo ryanjye.
Impunzi zo mu ikambi ya Rusenda zirasaba hasere hamwe n'umufatanyabikorwa wayo ARD gushyira muri bya nkenerwa isanurwa ry'amabarabara y'imigenderanire yononekaye bitewe n'imvura idasanzwe yaguye mu iyo kambi. Ibyo bigatuma ibikorwa bitandukanye bidindira. Ni nkuru ya Alexandre Bizimana.
Iryo barabara rikaba ryononywe n'imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa kane no kwa gatanu uyu mwaka nyene. Iryo barabara rikaba rihuza amasite atatu ariyo Rusenda, Gatunguru ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu. Rifasha imigenderanire hagati y'impunzi zibaye muri ayo masite. Ibiraro nk'igihuza village ya 14 na 13, igihuza site ya Rusenda na site ya Gatunguru ya mbere, hamwe n'igihuza site ya Gatunguru ya kabiri n'iya gatatu bikaba byarononekaye cyane. Nta kinga rihanyura yaba ni moto ikibagiwe cyo n'umuduga aho n'uburengana n'amaguru agenda yiyengenze. Izo mpunzi zo muri iyo kambi zirasaba ugukogwa kw'iryo barabara kuko ryaborohereza mu mirimo yabo ya misi yose. Aha twovuga nk'akarorero ku bakora urudandaza ruto bati ryatuvunira urugendo rwo kunguruza utudandaza twacu, ubu bigasaba kunyura mu ibarabara rikuru rya Congo nimero 5 va muri site uja mu yindi. Kubamenyesha ko ARD ishyirahamwe rijeje inyubako muri iyo kambi nyene ryari ryatanguye igikorwa cyo gusanura amabarabara n'ibiraro mu ntango z'umwaka, ariko icyo gikorwa kikaba kitabandanije. Bakaba bari bamaze gukora ibiraro bibiri, kimwe muri site ya Rulinda hamwe n'igihuza site ya Rusenda na Rulinda. Kuva mu kambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda, Alexandre Bizimana kubw'ikiganiro yaga.
Mu ntumbero yo kugwanya ikiza coronavirus, ishyirahamwe kimuntu Agicenede rijejwe uburezi mu ikambi ya Rusenda na Murongwe ryaratanze udupapuro ntangabutumwa tujyanye n'ukuntu bokwirinda ikiza coronavirus. Abanyeshuri b'imyaka ya nyuma, abigisha hamwe n'abayobozi bakaba barahawe utwo dupapuro. Ino ngaha ikiganiro ya gacuno munsi kirangiriye. Mwagiteguriwe na Hassan Shabani afadikanije na Maria Charles Nini na Hatsu. Emmanuel Ntirampeba yaragihagarariye. Nanje mwumva, nari Pascal Ndayishimiye. Naho ubutaha.